Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti, mu duteza amatwi ni Edirwemo basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu karere ka Rubavu mu Rwanda haravugwa ikibazo cy'ubwiyongere bw'ubujura bwibasira abaturage mu bice bitandukanye bya aka karere.
Kirahangayikishije kuko iyo kipe nini imaze kwiba ahantu henshi muri ubwo buryo bwo kugenda bagakubita, bagatema, bagafunga n'umuhanda. Kipe imeze gutyo igenda ikaze igafunga, igakubita, ikanatema, kandi ni kipe irimo abantu benshi. Kuko bamwe barahagarara bakiba, abandi bakaba bari bacunze umutekano waho bakubita umuntu wese ushatse gutabara.
Uwo ni umucuruzi mu karere ka Rubavu mu Burundi ho. Leta yatangiye gutegura ibigo by'agateganyo bizakira impunzi zizaba zitashye zivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ariko tuyahereye hirya no hino ku isi. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kwamagana ikurwa ku butegetsi rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita wa Mali. Ese ubu ibintu byifashe gute muri icyo gihugu? Tubibaze mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Mwamaze kugira icyo bavuga ku yegura rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita, harimo mu muryango w'ibihugu vya Afrika, Uburaya ndetse na ONU, impande zitandukanye ahanini zigatera ivyatsi ingendo y'abasirikare bafashe bugwati Keita imbere yo kuyegura. Turahera ku mugabane wa Afrika, aho Perezida wa Afrika y'Epfo asanzwe ari nawe aramutswe ku muryango umwe bwa Afrika, yavuze ko mugenzi we yavanywe ku butegetsi bidaciye mu mategeko. Yasavye ko abasirikare bomurekura atakirinze gusabwa. Ramaphosa yasavye kandi irekurwa y'abashikiranganji bose bafatanywe na Perezida Keita. Ishami mpuzamakungu ONU, umuryango umwe bwa Afrika, umuryango w'ubutunzi urikiyemo ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengerazuba CEDEAO mu mfunyapfunyo, navyo vyateye ivyatsi ikurwa rya Keita. Ibihugu bigize CEDEAO vyavuze ko vyabaye birugara imipaka bihana na Mali, binahagarika amasezerano mu vy'ubudandaje n'ico gihugu. Umuryango umwe bwa Buraya ku ruhande rwawo wasavye ko imfungwa zose zirimo izafashwe mu gihe c'imyerekano zirekurwa ituze rikagaruka. Uwo muryango wavuze ko ibihugu 27 vyose biwugize birajishingwa n'ibirikobera muri Mali. Turaza kubandanya tubikurikiranira hagufi ku mwanya uzuritera, ariko hagataho mu gihugu vyifashe gute? Amakuru dukesha amenyesha amakuru b'Ijwi rya Amerika bari ku rubuga avuga ko amazu yo kubamwo ay'ubucuruzi yabegereye Perezida Keita barimwo abaryango yiwe bahagufi kuvejo yariko arasakwa yongera asahugwa ibiyarimwo. Ku murwa mukuru Bamako hakaba harayihumvikanye amasasu, amenyesha amakuru b'Ijwi rya Amerika i Bamako bakaba bavuga yuko abayaguyemwo bagera kuri bane. Kuri uno wa gatatu bikaba bitegekanijwe ko akanama kajeje umutekano muri ONU gakorana ku kibazo ca Mali. Aha, tukibutsa ko Perezida Ibrahim Boubacar Keita yatanze imihoho mu bucagucagu bwo kuri uno wa gatatu inyuma yo guhagarikwa n'abasirikare bamuhagaritse bavuga ko bashaka gusubiza ibintu ku murongo. Mu ijambo yarayavuze yegura, yashimiye abanyagihugu, agira ko atangaza ko leta n'amashingamateka vyiwe bifuswe. Abanyagihugu bari bamaze iminsi mu myerekano yo gusaba iyegura rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita w'imyaka 75 yegujwe amaze imyaka 7 ku butegetsi.
Umuryango w'abibumbye uratabariza abanyesudani bagera ku bihumbi hafi 250 bakuwe mu byabo n'imyuzure ubu bibasiwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa. Diane Ninahazwe arakomeza.
Abategetsi biro vya ONU muri Sudani batangaje ko muri rusangi bakeneye amadolari yababa miliyaridi 2 zo gufasha abanyagihugu bo mu ntara 17 ku 18 zigize Sudani bari mu kaga biturutse ku ngaruka z'iyo mvura y'isegenya yononye ivyabo. Umuvugizi w'igisata ca ONU kibarizwamo ivyo gufatana mu nda i Khartoum yabwiye Ijwi rya Amerika ko amazu yasenyutse burundu muri izo ntara arenga 200,000. Ni mu gihe ayandi anganuko yononekaye bisanzwe nubwo abwirizwa gusanurwa. Hambavu y'ikibazo c'uburaro, iyo mvura yononye amasoko y'amazi agera ku 200,000, ibiriko bituma hibonekeza ikibazo c'amazi meza mu mihana itandukanye nk'uko ONU ibandanye ibisigura. Iyo mvura iryo shirahamwe rivuga ko yagisibije yaguye mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi. Ni imvura onu igabisha ko ishobora kwiyongera muri kuno kwezi kwa munani gutyo atagikozwe ikazoza isonge risibe ibindi bibazo byari bisanzwe bikomereye Sudani. Muri byo hakaba harimo ikibazo c'inzara y'umurengera no guhangana n'ikiza ca virus ya corona. Onu mu vyegeranyo vyayo yerekana ko abanyesudani bugarijwe n'inzara barugwa mu miliyoni zirenga 10.
Svetlana Shikanoskava umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Byelorusiya akaba n'impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu arasaba umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi kutemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu Diane Ninahazwe nanone arakomeza.
Umufaso ni Svetlana Chikanuskaya akukamu ya gatere yari mu buhungiro mu gihugu cha Litwani amasaha make imbere y'uko abategetsi b'ibihugu 27 bigize umuryango umwe bwa Buraya batangura inama yabo ku kibazo cha Belarusi. Majambo yiwe yagize ati nimwemera amatora y'ubusuma Lukashenko haba mu maso y'amakungu haba mu gihugu yaratsinzwe nijwe natahukanye intsinzi muri ano matora. Uwo munyepolitiki akomeje gusaba ko amatora asubirwamo kandi agahagarikirwa n'indorerezi mvamakungu. Ku ruhande rwa Perezida Lukashenko amaze imyaka 26 ku butegetsi ahakana yivuye inyuma ivyagije ivyuko y'ivyamatora agakurira inkoni kugishitsi abasaba ko asubirwamo. Hagataho umuryango umwe bwa Buraya umaze kugabisha ko ushobora gufatira ibihano abategetsi bose bakekwa kuba baragize uruhara mu ibwa ryayo matora atari kwavugwa ko rumwe n'abahohoteye abiyerekanye basaba ko Perezida Lukashenko atanga ubutegetsi. Umuryango wasavye kandi ko abanyagihugu bagera ku 70,000 bafatiwe mu myerekano yaguyemwo 2 igakomerekeramwo abagera ku 100 barekurwa. Ku rundi ruhande mu kiganiro Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye kuri telefone na Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron cyo kimwe na chancelière w'Ubudagi Angela Merkel yabasavye kutivanga mu bibazo vya Belarusi. Putin ahatuributsa ko ari soma mbike wa Perezida Lukashenko.
Arakoze Diane Ninazwe utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'Uburundi iri mu myiteguro idasanzwe yo kwakira impunzi za mbere zizataha zivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Byitezwe ko aba mbere bazagera mu gihugu mu mpera z'uku kwezi kwa munani. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Leta y'Uburundi iri mu myiteguro idasanzwe yo kwakira impunzi za mbere zizohunguka zivuye mu Rwanda. Ibanza bibiri nivyo vyategekanijwe kugira bizokwakire impunzi za mbere z'abarundi bazohunguka bavuye mu Rwanda ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani umwaka turimwo. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba HCR mu Burundi amenyesha ko ikibanza ca mbere kiri ahitwa Isongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi, ikindi kibanza ahitwa Kinazi muri komine n'intara ya Muyinga. Aya makuru nyene yemeza ko kuva kuri wa kabiri habaye kugendera ivyo bibanza kugira barabikenewe byose ko bikwiye kugira barabe ku gikorwa cyo kwakira abazunguka ubwa mbere kigenda neza. Ayandi makuru radio yanyu ikesha abakozi bo mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mu gisata cyo gutahukana impunzi amenyesha ko hariko hari gukuntu hoboneka ikindi kibanza cyo kwakira abahunguka mu Kirundo kugira abazo bapfunyiriza urugendo. Aya makuru kandi avuga ko kuri uyu wa gatatu habaye kugendera umupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo kugira batunganye neza ibikenewe kwakira izo mpunzi. Abagendeye ibyo bibanza nk'uko aya makuru abivuga bagizwe n'intumwa za Leta y'u Burundi HCR n'abandi bafasha mu gikorwa cyo gutahukana impunzi mu Burundi. Bimwe mu byo basanze byihutirwa gukora muri ibyo bibanza harimo gusanura inyubakwa no kuzongereza, kubaka utuzu twa sugumwe no gutegekanya gukingikiza ca COVID-19 byose bikazoba byarangiye tariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka turimo.
Polisi ikorera mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda irashishikariza abacuruzi gukoresha kamera z'ubwirinzi zizwi nka CCTV. Ibi ngo byabafasha kumenya abajura bamaze kuyogoza abaturage mu bice bitandukanye by'aka karere. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana.
Nagize ikibazo abajura baraza baranyiba
hari saa saba z'ijoro baraza batema umuzamu bakubita n'abandi bantu bose baje gutabara bari benshi batwara ibintu amateleviziyo amatelefoni n'ibindi bintu.
Uyu ni umucuruzi ukorera hazwi nka Unama rwagati mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu usobanura ko aherutse kwibwa n'uko abamwibye bari bangana ndetse n'ibikoresho bari bitwaje. Ubwo yibwe ibikoresho bifite agaciro kasaga miliyoni enye asobanura ko bajura bakoze agatsiko gakomeye kandi gakorera hamwe ku buryo niyo hagize abaza gutabara bahangana nabo bamwe bakanabikomerekeramo.
Kirahangayikishije kuko iyo kipe ni nini imaze kwiba ahantu henshi muri ubwo buryo bwo kugenda bagakubita bagatema bagafunga n'umuhanda. Hari aho bibyiriye iri Kanembwe, hari ku Mubyahi, hari hano kuri Samusanga naho barahibye, na hari kuri Sikayi naho barahibye muri ubwo buryo, no kuri station hano epfo kuri Jemeka. Ikipe imeze gutyo igenda ikaza igafunga igakubita ikanatema, kandi ni ikipe irimo abantu benshi kuko bamwe barahagarara bakiba abandi bakaba bari bacunze umutekano waho bakubita umuntu wese ushatse gutabara.
Bamwe mu bafashwe bakekwaho ubujura buciye icyuho basobanura ko bafashwe bamaze kwiba inshuro nyinshi ahantu hatandukanye. Barasobanura uko bagiye babikora n'ibyo baga bitwaje, kandi muri bo hari n'uwigeze gufunga imyaka ibiri ahamijwe icyaha cy'ubujura. Nanone
ahantu wa mbere twajyanye igaceri tuyebayo telefone zigera kuri 18, turongera tujyana ahantu kuri sitasiyo yari yajemeka, ariko baje kudutesha turiruka. Iyo uwo munsi nibo baje kumfata, ariko nkaba nari narigeze kuyibaho mu mujyi n'ahandi hantu twari twagiye kwiba ku bapadiri.
Nk'ubwa mbere naziraga icyo cyaha ndi njyenyine, ariko nko guhera mu kwezi kwa gatanu niho ninjiye muri iyo kundi y'abantu bangana gutya abantu batanu. Icyo gikorwa twakijyagamo turi batandatu, byaba ngombwa umwe yabura tukagenda turi batanu.
Aba batawe muri yombi bavuga ko bitwaza imihoro n'inkoni.
Nta bintu bikaze twari dufite, ni imipanga ibiri abandi bo ni inkoni zo tuba dufite. Cyagihe urabura n'agacu kenyera gutabara tukayibakangisha akaduhereza inzira tugatambuka, abafa bafite inkoni. Icyagihe nyine tugeze ahantu ari nkenyera gutabara nyinshi tukazikubita zikaduha inzira n'ibyo twibye tukabasha kubikomezanya.
Ubuyobozi bwa polisi mu ntara y'Iburengerazuba buvuga ko abafashwe barimo ibyiciro bibiri, kimwe n'icy'abajura nawe ikindi ni ikibafasha gushakira isoko ibyibwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Bonaventure Karekezi avuga ko bamwe mu bagize aka gatsiko kari karayuguje umujyi bafashwe kubera amakuru yatanzwe n'abaturage. Bimwe mu bikoresho byafashwe akamenyekana bene byo baragenda babisubizwa. Hari ubutumwa CIP Karekezi aha abagura ibyibano.
Kuri bariya abantu bagura ibyibwe turababwira ko nabo igihe bafashwe nibyo barabigura, ariko iyo bafashwe bagomba gufatwa nk'abajura, babibazwa nk'abajura. Rero tukaba tubakangurira kuba bareka uwo muco wo kugura ibyibano.
Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ashishikariza abaturage n'abacuruzi by'umwihariko kwifashisha kamera zikoreshwa mu gucunga no kugenzura umutekano w'ahantu zizwi nka CCTV mu magambo ahinnye y'Icyongereza, kuko ngo zajya zoroshya ibijyanye no gutahura bibye.
Turabakangurira gukoresha za CCTV kamera mu rwego rwo kurinda bakamenya umutekano w'ibicuruzwa byabo. Bariya n'abajura bitegura muri groupe cyangwa se mu kipe, iyo babonye ahantu hari amarondo cyangwa se abazamu, iyo babonye ari bane bo bategura igitero cy'abantu munani, bagategura ikipe yinjira mu nzu, bagategura ikipe yo guhangana, ndetse bagategura n'ikipe ibahereza umutekano. Ni igikorwa bategurana mu buryo buhanitse, mu buryo bw'ubuhanga. Mu minota icumi baba barangije icyo gikorwa cyabo bakirukanka bakagenda.
Aba bakekwaho ubujura uko ari icumi bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Gisenyi, bakurikiranweho ubujura buciye icyuho cyangwa kumena amazu. Itegeko ngenga nimero 01/2012 OL ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2012 rishyiraho igitabo cy'amategeko hana mu ngingo yaryo ya 300 ivuga ko umuntu hamwe n'icyaha cy'ubujura budakoresheje ikiboko cyangwa ibikangisha ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 2 kugeza kuri 5 z'agaciro k'ikibwe cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo ya 302 y'iryo tegeko yivuga ko umuntu wese ukoze ubujura bukoreshwa ikiboko cyangwa ibikangisho ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 5 kugeza ku 10 z'agaciro k'ikibwe. Claude Ganza munyamagana mu Burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ministeri y'ubuzima mu gihugu cya Uganda ivuga ko kuba abaturage batacyubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona byatumye imibare y'abandura izamuka. Irasaba inzego z'umutekano gutangira guhatira abantu gukurikiza ayo mabwiriza. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi uri muri icyo gihugu cya Uganda.
Mu minsi mike ishize imibare y'abanduye icyorezo cya COVID-19 yazamutse ku muvuduko uhambaye ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga ijana kandi mu cumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu batatu. Umubare wamaze kwitaba Imana bose hamwe akaba amaze kugera kuri 15 kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuye ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu. Imibare mishya yabanduye mu gihugu yerekana ko abantu 1,603 aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo, kubagera ku 130,332 bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima. Kuri abo banduye, abagera ku 165,000 bo bamaze kuvurwa barakira, kandi 423 bo akaba bakiri mu mavuriro. 15 nibo bamaze kwitaba Imana. Uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho niwo watumye Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe, ukurikije umuvugizi wayo Bwana Emma Ainebiona.
Really, we had allowed the population to comply.
Ati twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubwabo, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano, cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa, abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi, gukaraba intoki buri kanya, hamwe n'ibindi bijanye no kwirinda iki cyorezo. Ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi namwe muyaje kutubahirizwa nyuma nubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza. Bisi zitwara abagenzi zategetswe kuja zitwara 50% by'abagenzi zisanzwe zitwara, nazo ngo ntizicubahiriza ayo mabwiriza. Nabajije Bwana Emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose.
Yeah, you know, it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashizweho. Tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato. Urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe, ariko ubu ntikiziyakurikiza. Minisiteri ibishinzwe ikaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza. Amwe mu mazu manini nini mu mujyi wa Kampala aberamo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza. Kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushira abakozi bazo mu kato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa COVID-19. Ikigo cy'itangazamakuru cya leta The New Vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma yaho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo, kandi abandi banyamakuru batanu ba Radio Pacis yo majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi. Ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi, ariko birimo gukorana na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyaka ry'abademokrate ryatangije inama kaminuza yemeje Joe Biden nk'umukandida w'ishyaka ku mwanya wa perezida na Kamala Harris ku mwanya wa vice perezida mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago na Leonce Hakizimana impuguke mu bya politike, ababaza uko bakiriye amagambo akomeje kuvugirwa muri iyo nama ahereye kuri Professor Athanase Gahungu.
Icyo ndazi neza benshi ko baryohewe no kumva Michelle Obama ariko aravuga, ariko jewe nibaza iyo bisi umunsi wa mbere w'ibya makoraniro baba abademokrate baba abarepublika, jewe cyaryoheye cyane no kumva abantu bakomeye cyane ba mugambi w'abarepublika bariko bavuga icyo bagaye kuri Trump. Uwo nibaza mukuru cyane yavuze ni uwo bita guverineri Kasich, ariko aravuga ati jewe umuntu naho twakoranye naho twa yari yipfurije hamwe na Trump bwa mbere, ubu rero acarahindura umugambwe. Hariho n'abandi benshi bahinduye umugambwe ku munsi wa mbere iyo bariko baravuga, jewe niwe naba numviriza kandi wumvise uko ibyo bariko baravuga, mugabo hariho ni bakeyi n'ahari bakeyi icyo bavuga birakwiye.
Ego namwe mushyana Leonce Hakizimana ikintu cabatangaje muri iyo koraniro idasanzwe niki?
Na no tangura kuvuga icerekeye ingene twari tumenyereye amanama bena ya abera hantu twese abantu bari hamwe tukoraniye hamwe twese bagire bahimbaza umunsi mukuru nyene bakoraniye hamwe mugabo uko vyagenze kubera corona ihari tutabatashoye kubigira byose byabaye umwese babiteguye hakiri kare ukadusanga rero uko biriko biragenda ntitwari tubimenyereye mugabo bashoboye kuvyifatamwo barabyifashemwo ku buryo bashoboye kugera vrema ibintu abantu bavuga batari bake kandi bakavuga ibintu vrema umuntu abana ko ashimye nkuko wabivuze Michelle Obama na Sanders n'abantu ba Republika abandi bavuze barashikiriza ibyiyumviro ubona uti koko hari ikintu kizohinduka mu gihe intwaro yohinduka na cyane cyane Michelle Obama yagize ikintu kitoroshe kubona avuga atari kumwe n'abantu imbere yiwe muga agashikiriza icyiyumviro vuba mubona ko ariko ashikiriza avuga nk'umuntu nyine w'umubyeyi ashimikira ku kintu cerekeye kwita abantu na cyane cyane icyo ni icyiyumviro tutamenyereye kubona muri ino ntwaro y'ubu ni icyiyumviro abantu benshi bakiriye neza kuko ni ikintu abantu barondera ubu bataronka.
Ego tugarutse ku kivugo muri iryo koraniro ry'umugambi w'abademokrate kivuga kiti we the people twebwe abanyagihugu icyo kivugo mu kivuga ko iki mu nshingantahe atanze gahungu
kiriya kintu cyari gikomeye rwose. We the people ni ukuvuga twebwe abanyagihugu b'Abanyamerika barafashe noneho barabishoboye cyane barafata abantu b'ubwoko bwose abantu batiyumvira kimwe abantu bafise bava mu ntara zose barababwira bati ingo twerekane yuko iki gihugu ari icy'abanyagihugu atari cy'umuntu umwe ariko arafata amafaranga ayuzuza mu bantu batunze gusa umwe ku bantu ijana bityo rero nibaza yuko ku bantu bariko barabibona baraba ukuntu uwo perezida Obama amaze iminsi agomba yuko abantu batashobora kuza gutora akuraho batorera umuntu ashyira hasi abantu bose batumvikana reka nabo bumvikana bose bashyira hasi ubu atanguye kwifatira ku gatwe abantu b'abapfasoni b'abagore nibaza rero yuko we the people bitotuma abantu bagira icyo biyumviriye bakaraba kumenya kujya Michelle Obama ariko arababwira ati nimuraba uko ibintu bimaze kumera nabi ubu ati byashobora no kongereza kumera nabi rwose ibyo rero birashobora kuzotuma abantu bagenda gutora ati reka igihugu cyacu ntatonone ntabaranyatonone.
Begome Leonce Hakizimana icyo kivugo mwebwe mu kivuga kwiki we the people bashaka kuvuga iki
abademokrati we the people ibyo tanaza vuze nibyo icyo nokongera ko nuko we the people no kuvuga abo bantu bose twese ubwoko bwose igitsina cyabo ubwoko bw'abantu bose ba muri kino gihugu atanu mwavuye mwone na shikitomashi bashizemo n'aba repubulike kugira ngo berekane bose iki gihugu ni cyacu igihugu iyo ukusa iyo wavukiye ure umuntu yaje ava mu mahanga ukashika ngaho kwa Umunyamerika twese abantu we the people turi abantu bamwe duteza gukorera hamwe n'icyimviro cyiza mbona nashimye rwose.
Atanazi gahungu tugaruke ku cyimviro mwavuze ko muri iryo koraniro ridasanzwe harimwo amajambo yashikirijwe n'abarepubulika abanyapolitiki bahurikiye umugambi wa repubulika bakomeye nka John Kasich yahoze yari guverineri wa Ohio yigeze kuba umushingamateka akomeye cyane rwose eka umutegetsi yahiganywe n'amatora y'umukuru w'igihugu ariko hariho nk'abademokrate bari ku rundi ruhande bashaka ko ibintu bihinduka cyane rwose bibaza ko icyo atari icyumviro cyiza kuko hariho ibintu byinshi nka Kasich adasangiye n'abademokrate aho navuga nk'ibyo gukorora inda n'ibindi wewe nk'uko babivuga n'umukonservateur ibyo ntibishobora kuba intambamyi kuba demokrati bamwe bashaka ko ibintu bihinduka ubutarisubira inyuma.
Ego abademokrati bashaka yuko ibintu bihinduka kandi bariho batabona yuko umuntu nka Kasich ashobora kujamo ariko umuntu ntiyorabira ibyo kuko ibyo abademokrati uravye uko biriko biragenda ubu igikenewe si uko abantu bagira ibyo bintu turi gufatira ku nguvu bati iki kintu kidahindutse nagishoboka abo bantu rero uravye neza hariho nabashakujwe nuko Biden Joseph Biden yuko yatoye Harris Harris na Biden bose nabo bita abacentrist bari hagati na nibari siba abantu badataje hanyuma amaze gutora uwo Harris abo bandi bantu naho atari ibintu bataniye ko bofata gusa bagafata abantu uwo bashaka umwe Madamu Warren ngo rero we niwe tugomba yuko ba vice president bari gushaba cyane agafata Sanders bari guca bagira ibintu byo kutataza uburira abantu benshi mbere cyo nibaza yuko ibyo Biden yagize rido byinshi cy'abademokrate bari kuragira ari byiza gufata abantu batatadaje bati twebwe icyo tuhuriye ko si kutataza icyo tuhuriye ko nukwirukana Trump bwa mu minsi zose bamaze kubandanya bamaze gutogwa nibaramuka batowe ibyo tuko bashyizemo abo bantu badasangiye ibyiyumviro n'abademokrati kumbure bizogorana bwabo uko tusanga tubizi iyo gutora no gutora iyo bamaze gutogwa politiki baraheza bakayihindumbero
yego
ibyo bemeye ibyo batemeye bakabikuramo.
Leonce Hakizimana, mu majambo yashikirijwe n'abo bategetsi bose batandukanye mu ijoro rya mbere ry'iyo convention, haribonekeje utwigoro two gushaka kwerekana ubudasa buri hagati ya Joe Biden ekana perezida Donald Trump, aho bakaba bashimikiye cyane cyane ku bintu bigaragara. Hariho ingorane zagiye ziraba mu minsi iheze ku byerekeye indyane z'amoko, eka no ku byerekeye ikiza cya corona. Ayo majambo mwayakiriye gute, mwayibonye gute utwo twigoro two gushaka kwerekana ubudasa?
N'ubudasa bworoshe gushyira ngaho ubutari bugoye. Uravye intwaro ya Trump n'intwaro ya Obama we na Biden n'intwaro zigaragara. Uravye ingene Obama bifashe mu gihe hari kiza cyagire gitere bakabura abantu babiri gusa, nawe Trump akaba ageze ku 170,000. Hama ukaraba n'ibi bindi inzingorane ziri ziraba mu gihugu, usanga koko n'agateka kabo ingene bagiye barifata mu kwerekana ko hari abantu bakunda abantu bubahiriza abantu bitonda then ibyo byiyumvira umuntu abarondera na cyane cyane mu perezida, usanga ingene Obama na Biden bigendeje ari vrema urutane bitandukanye rwose n'ingene Trump ariko arigenda, ku buryo byoroshe kwerekana n'ingene bifashe mu byerekeye amoko Trump ingene yigenza ubu n'abingene bigenje igihe batwara. So ni ibintu byaboneka rwose kandi nibaza ko bazombandanya bavuga mu mezi akurikira.
Professor Athanase Gahungu, abategetsi b'abademokrate bigeze no guhiganwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu, aho navuga nka Bernie Sanders, nabo nyine barashikirije icyumviro gikomeye cy'ubumwe, barashimikiye cyane cyane ku bumwe, ivyo mwibaza ko babikoreye?
Urabona benshi mu bitoje hamwe na Biden, harimo abo ba Sanders, harimo ba Gorbachev, barimo bandi, abo bose bazi yuko mu gihe kimwe mbere hari igihe batumvikana na Biden. Biden icyo yagize nibaza cyaryoshe nuko yaciye asubiramo wumvise ibyo ejo bariko baramuvuga yuko naho baba bariko baraharira yaraheza hajya aba bakuye ko amakamera batari ko barabirekana agasha agenda akabavugisha ati wewe nturabe yuko turiko turahiganwa atari ko ibintu wavuze ni byiza. Ubu rero abo bantu birabye mu bintu byo kwitoza umuntu muri ashobora kuba mutiyumvira kimwe mugabe icyo bahuriye ko ni uko ari abademokrati. Ubu rero bose baraje kandi barabiryoheje neza bati twebwe turagarutse uruhongore rwacu rw'abademokrati, tugomba twese kwerekana abantu bose bari badukurikiye kuko umwe wese muri bo yari afite abantu bari bamukurikiye ati ubu rero twese turi aba Biden.
Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.